Imumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, turahera hano muri leta zumwe za Amerika. Leta ya President Joe Biden ivuga ko ifise ububasha bwo gutegeka abakoresha mu buzi gusaba nabo gutegeka abakozi babo hafi imiliyoni 84 ha muri Amerika kuzoba barafashe urucancu rwa COVID-19 hatarenze itariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere umwaka uza, bitabaye uko bagasabwa kwama bambaye udufukamunwa no kwama berekana ko bipimishije burindwi. Sentare yiyungururizo muri Amerika mundwiheze yabaye irahagarika iri tegeko rya leta ya perezida Biden. Leta yisigura ivuga ko iyi ngingo itumbereye guhagarika uyu mugira umaze kwica abantu barenga 75,000 hano muri leta zumwe za Amerika. Amerika niyo iza imbere y'ibihugu byose ku isi mu kubura abantu benshi bahitanywe n'iki kiza. Amareta menshi arongowe n'abarepublikani yaravuze ko adashyigikiye iri tegeko rya perezida w'umudemokrate. Babura matari bayarongoye hamwe n'abakoresha bamwe baritwaye mu masentare kugira iyi ngingo ihagarikwe. Bavuga ko gutegeka abantu kwicandagisha ku nguvu no kuguma bambaye udufukamunwa birengeye ubutegetsi leta ifise. Ku makuru ya COVID-19 nyene, umukuru w'igisata cha OMS cha siyanse yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ariko arihweza ukuntu hobaho ubundi bwoko bw'urucancu rwa COVID-19 rushobora kuzotangwa rucishijwe mu mazuru mu gupompa canke ugocishwa mu kanwa. Umukenyezi Sumia Swami Natani yavuze ko urucancu rwo muri ubwo bwoko kokoroha gukoresha kandi abantu bogwiha bonye n'ubwabo ugereranije no guterwa inshinge biriko birakoreshwa muri iki gihe. Swami Natani yavuze ko hari incancu zo muri ubwo buryo 199 zimaze gutangura kugeragezwa mu gihe izindi 194 zikiriko zirigwa ko mu malaboratoire. Muri Yemen, umenshi makuru w'umukenyezi yari yibungenze yarishwe na bombe ari mu modoka yiwe mu nzira aja kwa muganga kwibaruka. Umugabo wiwe yaramutwaye muri iyo modoka nawe nyene yarakomeretse nkuko amakuru ava mu bajejwe umutekano yabivuze. Iyo bombe yaterewe mu gisagara cha Aden kiri mu bumanuko bwa Yemen ahari icicaro cha leta. Ntawashotse yitirira ico gitero ariko hakekwa kwa baroberi b'abahuti bashikikiwe na Irani aribo bari nyuma yacu. Ahandi havugwa abantu bafuye ni nyubakwa y'amagorofa abiri agerekeranye ko yari yuzuyemo abaguzi hamwe n'abariko barivuna umusase yasenyutse mu buseruko bwa Turukiya ejo ku munsi wa kabiri. Ibibomoke vyayo bihamba abantu bashika 10. Iri sanganya ryabereye ku ibarabara rica ko abantu benshi mu gisagara cha Malatya mu gihe abantu bari buzuye amaduka baguru two batahukana mu mihana yabo aho bari ko barataha bavuye ku kazi. Mwefuka mu makungu kandi Pakistan izokwakira inama izo birimo leta zumwe za Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya muri iyi ndwi inama itumbereye kuganira kuri Afghanistan. Abategetsi ba Pakistani bemereye ijwi rya Amerika ko Amir Khan Muttaqi, umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu muri Afghanistani, nawe yatumiwe muri iyo nama iterekanijwe kuzoba ejo ku munsi wa kane. Intumwa nshasha ya Amerika muri Afghanistani Thomas West hamwe na bagenzi we b'Uburusiya, Ubushinwa na Pakistani bazoba barongoye intumwa zabo muri ibyo biganiro. Abo bategetsi yitezwe ko batera kamo leta ya Afghanistan ko gusangira ubutegetsi n'abandi hamwe no gukingira uburenganzira bw'abanyafghanistani harimo n'abakenyezi n'inkewa ari ibintu bikwiye.
Aloisi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara cha Nashville muri leta ya Tennessee umugabo w'imyaka 26 yatawe mu mvuto inyuma yuko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapandekote rya Nashville Light Mission bariko basengeramwo ku munsi w'Imana urangiye.
Ngo yari atumbereze k'inkoho narimwo uravye video ngeno iderekana ariko kandi niyumvisemwo n'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana niyumvisemwo ko ari ugufatwa apfuye hanyuma ngerageza ndikumure tupfe turiko turitabara.
Uwo ni Ezekiel Ndikumana umupasitori mukuru wo muri iryo shengero. Igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri Uganda kubera ibitero by'abagwanyi byakozwe mu bice babamwo bya Chanzu na Runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera ko hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri. Mu Burundi amashyirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ariyamiriza ibyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abakobwa. Mbere ko tuza ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini duhere hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee aho umugabo w'imyaka 26 yatawe mu mvuto inyuma y'uko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapandekote rya Nashville Light Mission bariko basengeramwo ku munsi w'Imana urangiye. Umupasitori mukuru wo muri iryo shengero Ezekiel Ndikumana niwe yamuturutse inyuma aramufata mbere y'uko atabwa mu mvuto n'inzego z'abashinzwe umutekano. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Ngundikije.
Ego nuko mumaze kubivuga kwa Mungu twari twinziye misa nkuko dusanzwe tubigenza hanyuma uyo muntu yinjira nkuko abandi binjira ariko kumbure yarazanywe n'ubwiza bwa nabi hanyuma turiko turasozera misa twabonye ahaguruka asokora inkoho adufatira k'inkoho nuko byagenze.
Mu bisanzwe umuntu abonye umuntu afite inkoho ikintu cy'ambere agira no guhunga ariko mwebwe siko mwabigenjeje ahubwo mwaciye mu mujako mumutega umwereka gushika abapolisi bashika uyo mwete eka niwo muti wo kurinda mwabukuye.
By'ukuri twavuga ko twashobojwe n'Imana ntibyari byoroshe mubo yari atumbereze k'inkoho narimwo uravye video ngeno iderekana ariko kandi niyumvisemwo n'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana niyumvisemwo ko ari ugufatwa apfuye hanyuma ngerageza ndikumure tupfe turiko turitabariza nico cabiteye ariko kandi si ubushobozi twavuga ko ari Imana yadushoboze nawe urabizi nk'umunyabutumbereze k'inkoko bitaba byoroshe.
Muri iki gihe igikorwa mwaranguye mugakiza abakristu kandi abantu bibaza ko uyu muntu ari kugandagura aba batari bake muri iki gihe mwaciye muhinduka mukaba umuntu kirangiranwa muri Amerika mwebwe mwavyakiriye gute?
Twavyakiriye neza na cane cane dushimira Imana yabidushoboze kuko wari umwanya toroshe kugira ico twokora ariko tubishimira Imana kandi tuvyakira neza ko Imana iteneye ko tugwa ku musozi w'Imana canke mwihema ry'Imana.
Uyu mugabo Desire Baganda yashaka guhonya abandi ba Kristo n'umugabo mwari musanzwe bumuze.
Twahora tumubona yinjira rimwe rimwe twabaheruka kumubona ngako urwo rusengero mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka.
Muba mumaze kumenya ikintu cyari cyamutumye aza muri iyo sengero?
Oya, ntituramenye icyabitumye kandi natwe bumva turatangara nk'abandi nta wari yigeze kuvugana nawe no kuri uyu munsi nta wavuganye nawe yaricara. Ubwo rero tutegereze abajejwe umutekano kuko aricyo gikorwa cyabo tuze natwe twiteze kumenya icyabitumye.
Abakristo bo muri iyo sengero murimwo ariyo yitwa Nashville Light Mission Pentecost Church bifashe gute muri iki gihe?
Ntibisanzwe urabizi nyene ko haca bihungabana cyo mu mitima y'abantu bibaza byinshi natwe turimo biratugora no kuronga itiro biradutangaza cyane ntibyoroshe ariko dushima Imana kari bazima.
Pasteur Ezekiel Ndikumana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika kandi turabakije
namwe murakoze kuduha akanya nk'aka kugira ngo dushobore kugisha tuvuze ku byabaye.
Murakoze Frederic. Igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri Uganda kubera ibitero by'abagwanyi byakozwe mu bice babamwo bya Chanzu na Runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri. Inkuru y'Idonido tuyikesha umumenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi.
Amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi HCR avuga ko benshi mu bari barayibahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo. Ukurikije itangazo ryasohowe n'umuryango abantu 111 nibo baraye bahungiye muri Uganda. umubare w'umuryango uvuga ko ari munini cyane igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe. Umuvugizi wa HR muri Uganda Roko Nuri yatangarijwe rya Amerika ko muri abo 11,000 abenshi bamaze gutahuka.
For the latest is that there are about 1000 people now at Bunagana.
Amakuru mashya nuko hasigaye abantu bagira ku 1000 bari Bunagana, abandi 300 akaba barahitwa mu kibaya. Ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri Congo. Twamenyeshejwe ko iri tahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba Uganda na Congo, baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo. Ariko tuzi neza ko umutekano wa ku gace ka Congo utakwizerwa 100%. Ubwo twe nka HCR ntabwo dusinziriye, tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka.
Therefore UNHCR, you know, remain on high alert should the situation flare up again.
Uko nuko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa Bunagana, aho ibyo bihumbi byari byahungiye.
Uyu mubare niho nawubona w'abantu benshi nka gutya, abandi bari kunyura iriya hirya mu Rwabara, abandi bari kunyura mu kibaya, abandi bari kunyura Musanza. Dushaka ngo tubashyire ahantu hamwe, ariko niba uri umusirikare uramenya urabutazanye imbunda mu gihugu cyacu. Imbunda uyisubize iriya yo wayivanye wongere kubona kugaruka. Ndabamagiriye hatagira uwo dufunga.
Yari Ebel Bizimana, umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro, ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi. Nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'ijwi rya Amerika ari ku mupaka w'Ibunagana, abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Congo, ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi, n'abandi bake bari bamaze kugera inyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa. Navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho Ibunagana, zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Congo.
Umutekano ntabwo wari wagaruka neza, bamwe bari gutaha n'abandi bakaza.
None wowe wafashe uwuhe mwanzuro, nawe uri gutaha wo cyangwa uri kuma Uganda?
Oya, ngenda cyari hano kuko ntawe nari nabona ko ari byiza. Nta rusaku twumvishije, nuko tuzi yuko ahanini cyane habaga ingaruka. Amasasi gagambye menshi ejo, umunsi ntayagambye. Tugura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye. Tubaye bukeye neza, ntitubone ko hari izindi mvururu twataha.
Nange ndiva ngo ndahe ejo. Ndi kumva ngo babasubiza inyuma, ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite.
None se ubwo nusubirayo uraba wizeye umutekano wawe?
Ni ugupfa kugenda gusa tukareba byongeye twanagaruka. None se twakora iki?
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ari wo wagabye ibyo bitero mu karere ka Rucuro ahitwa Canzu na Runyoni, ariko uwo mutwe wabihakanye. Mu itangazo wasohoye uno munsi, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru avuga yuko aribo bateye muri ibyo bice. Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Congo, kandi akaba yitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashyirwa mu bikorwa. Nibutse ko umutwe w'inyeshyamba za M23 watangiye intambara muri Kivu ya Ruguru ya Congo mu wa 2012. Ari kuza kujya mu biganiro by'amahoro na leta ya Joseph Kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i Nairobi mu wa 2014. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius kuri iyo nkuru. Mu Burundi, amashyirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ariyamiriza ibyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abakobwa. Eroje Wilika Neza niyo nkuru dufite ari Nairobi muri Kenya.
Ibintu byo gutorana mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakezi bamwe bamwe mu mujyi, muga tuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'Abarundi.
Undi Daniel Gerard Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi, aha yari mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'Uburundi mu mpera z'indwi iheze. Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko aragira mu ntara zitandukanye muri kino gihe cy'akaruhuko ku bashingamateka kamaze indwi irenga, ahagendera abonana canke agahura n'imirwi itandukanye. I Muramvya yagarutse ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abigeme mu gihe yaganira n'abaserukiye amadini n'amashengero. Atakuje umuntu wa yavuze ko hataragera ko Abarundikazi batorana yagiriza abagore bize kugumura bagenzi babo bataroye ku ntebe y'ishure.
Ibintu byo gutorana mu minsi iheze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu mujyi barabivuga cyane, muga tuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'Abarundi. Iki kintu rero muri leta eka no mu bandi bari hafi ya leta baragerageje kubibaza abenegihugu baraza barya abantu bakuze abagabo barabaza abakenyezi cyo bawe bavuze bati oya akirekare ati itegeko ryo gutorana rituma abakenyezi n'abakobwa batorana iwabo ati hazoba ingorane zidasanzwe atubuho nyene baricana uko imigenzo y'abarundi imeze imico y'abarundi imeze ntiharagera aho twovuga ngo dushyireho ibwirizwa ryo gutorana ibyo ukunda
Justine Nkurunziza ari mu bagize amashyirahamwe yigenga bahunze igihugu akaba mu ihuriro ry'abagore n'abigemeye bahanira amahoro ryitiriwe n'amahoro asanga mu bihe bya none n'ahato mukuru w'urwego nk'inama nshingamateka atamuntu akwiye kwemanga kwa na batangana mu muryango
uyu mushinga nta hejelas ibihe aketsemo nibihe isi iketsemo ibindi bihugu aho bigetse turavye nabo babanyi bacu mu Rwanda ko ibwirizwa shingiro ringanisha abana bose abo bana b'i Burundi babahungu n'abakobwa kubera iki babo batangana umwana w'umukobwa yazizike wamuvyaye ngo umushire he cyinjye kibazo gikuru umuntu akibaza ati mbega umugambwe CNDD-FDD bapfuye iki nabo bana babakobwa ahubwo niwe twibaza yuko ariko aragumura abanyagihugu niko ni ijambo ridakwiye umukuru w'inama nshingamateka yo kwigarura
Pamela Mubeza n'abatwarishira hamwe y'abigemeye bibarukiye iwabo agereranya imvugo ya Ndabirabe atwaye inama nshingamateka y'u Burundi no gushaka gusubiza abakenyezi mu bujama
birakunda gushika n'ukuri abantu barapfa amatongo cyane kubera iki ega sikindi bapfa nuko atabwirizwa rihari ntategeko rihari risigura neza uko umuntu w'umugabo atorana cyangwa umuntu dimwa tureke kuvuga umuntu w'umugabo uko umuntu atorana ari kwihenda cyane ahoho nibasubira kwandika tuti abarundi bangana gute muri zijya miliyoni 10 nazingahe baraza barakura andikiti abarundi ni miliyoni 5 cyangwa 6 baravya bigitsina gabo bafise uburenganzira bukwiye bwo kuba barundi
Justine Nkurunziza yibaza ku ijambo nkiriye ukibazo kiraba abantu benshi rishobora kwega matati n'indyane
ni ibintu biteye amadidane kuko bishobora gutuma abantu bose bica bisubira inyuma y'ikirenge intambwe twari tugeze ko mu kuhimiriza abantu yari intambwe nziza cyane mbega abo bantu bize akuma avuga ngo bariko barateranya abandi none ko Imana yabahaye ubwo bwenge bwo kwiga no kubona kure bahebe babihogwe
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo bamwe mu bakenyezi Ndabirabe yemeza ko bagumurwa n'abize bavuga ko abana bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bishobora uburengero
Chikwa cha utora na mujango niko totora na twese ata nkunze tavye kuvuga ngo muhungu ngakwiye gutwara ibi ngo mukobwa ngatwara ibi bakwiye byose kubinganya kuko abana bose nta mwana n'ikinono cyatose ba leta niko yodutunganiriza ikavuga yuko ta cyo kuvuga ngo muhungu akwiye gutwara ngo byinshi kurusha umukobwa
nuko umuvyi adakwiye kurobanura abana abahungu n'abakobwa ngo basumbanye intuzegane umugabane bose n'abana
kugeza ubu ntategeko ryo gutorana mu Burundi rihari abavyeyi cyangwa umuvyeyi cyangwa n'abavukana mu gihe ababyeyi bashengeye nibo biyumvikanira uko umwana w'umukobwa ahabwa umwandu wiwe abahungu bo nubwo biza mu ingorane rimwe na rimwe baza hasi amatungo yasizwe cyane cyane amatongo n'atategeko riraje aho abakobwa bitwariye basaza babo muri za sentare ibirego byabo birakirwa mugabe ingingo mucamanza yifata yisunze bwizwa nshingiro n'andi mategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye kumukono canke naho bakisunga uko nawe yarezwe n'ivyo yemera mu mico n'imigenzo umukuru w'inama nshingamateka yifuza ko biguma uko ibihe bidashira Eloge urikaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu gihe ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe ribandanye Glasgow muri Ecosse, umurundi Jado Nkurunziza umwe mu gwaruka ruharanira ibidukikije witavye iyo koraniro yaronse agashimwe kukiri muto yitanze by'akarorero kurusha abandi muri uyu mwaka mu byerekeye gukingira ibidukikije. Naravuganye nawe ku telefone ari mu gisagara cya Glasgow aho yatanguye avuga uko yakiye ako gashimwe.
Agashimwe narose ejo kumugoroba agashimwe ba rwaruka ukuba kwitanze kurusha urundi mu bikorwa byo kwikikije hama bararavye ikorwa twakoze hama barabona yuko twitanze cyane kandi fashuka no kwaje kugira nshimira rwaruka kose ko mu Burundi kuko sije nabikoze cyangwa kugutwaruka turi kumwe hama murazi ko nyine cyo baravuze yuko mu turi kumwe twese birashoboka hama twebwe twagiye hamwe nk'urwaruka turakora ibikorwa bitandukanye byo kugira twerekane yuko kinyira dukije tomaze kugira ibyacu tomaze kubikunda no kubikundisha abo tungana nabo turuta n'abaturuta hama aho gashimwe n'ukuri nagomba ndabwire ko kaduteye intege cyane kuko twabonye yuko tatamba twirorera kandi ibikorwa dukora hari ababishima hama ndashimiye cyane bivuye ku mutima cyane nyarushubaye mukuru gucacu Burundi kuko yankeje kandi yakeje ugaruka gose twabikoranye si jewe nabikoze je nyene mba ndamushimwe rimwe vuye ku mutima cyane gose shimira nabandi bose umwe badukeza
ako gashimwe kazobaha inguvu kurushiriza mu rugo rwamba rwanyu rwo gukingira ibidukikije muri make
nagoma ndababwire uko nukuri kwebwe twatewe iteka ku mutima mutu sesanguye mukaturaba nukuri twajyeho cyane kuko twaradukora tutazi uko ibyo dukora ari abantu benshi babiraba hama byaduhaye inguvu byaduhaye gukora cyane kuko umuntu babwira ni nava ngaha Glasgow nkashika mu guca cyo Burundi toshika ntunganya ibindi bikorwa gushasha kandi nshiremwe inguvu nyinshi no babwira ko nzokwitsa n'icuro zishika ingihumbi kugira nurundi gwaruka tarakora ibyo bikorwa byo kingira utukikije no kuvyitaho no kugerageza guhindura ishusho y'igihe gucacu kurusha nko twayisanze kugira bibe byinshi cyane kandi n'ugwaruka rutitara ari rwenshi no babwira yuko byaduhaye ingufu kandi byaduhaye gukora cyane kurushiriza aho twari tugeze
naho kuri iyo nama iri kiraba kugwaruka ruri ngaho i Glasgow kuri iryo koraniro mpuzamakungu ku ziyake kugwanya ihindagurika ry'ibihe mwaragize imyirekano mu mpera zindwi amutashimishijwe n'amajambo yashikizwe n'abanyepolitike bari ngaho abategetsi b'ibihugu n'amareta ku isi Obama akaba yarashikirije ijambo ejo abaha inguvu muri rusangi mubibona gute ijambo cyane cyane Obama yababwiye ryarabahaye inguvu muri make
ubwira yuko twatewe iteka no kuba turiko turaganira n'uwo zarongwe igihugu ca Amerika Barack Obama hama igera duteye akama tubwira ko twebwe tukiri aba twebwe tukiri young people tutegerezwa kuba twokora cyane kandi tugakura amaboko mu mpuzu tukigisha abo turuta tukigisha urundi gwaruka tugafashanya tugakura amaboko mu mpuzu tugakorera inosi yacu nababwira yuko zaduteye intege kandi nababwira yuko imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ngaha Glasgow mu muji wose wa Ecos ugaruka gose kwagiye hamwe kugira ruvuga tuti ntidushaka yuko biguma biri mu majambo ahubwo nibije mu bikorwa nababwira yuko natwe aho tuzotahira tuvuye muri nokoraniro ugaruka gose zo wagwaje ruserukira ibihugu bitandukanye tuzogenda tushikira mu bikorwa hama esizo bazobafashe tuguma tubasaba nk'abatwegereye kugira babishire mu ngiro hama tuzogaruke mu mwaka uza tugenda mu gihugu cya Egypte tuvuga tuti n'ukuri ibyo mwatwemereye hari ibyo mwakoze n'ibindi mutakoze mugabo ibi mutakoze turabasabye mu bikore hama twebwe ugwaruka twiyemeje gufashanya mu bikorwa no kugira twese duturayo ko ibihugu byacu biko bitera imbere mu byerekeye kingije no ihindagurika ry'ibihe twese rwose tubabwira yuko turi ugwaruka guno munsi kandi turi ugwaruka gwejo bisi yose gwejo tutegerezwa kuba twitangura munsi kazoza kuno munsi nitwebwe tuko turabamwo kubera abasokuru bacu batwitangiye
murakoze turabashimiye radio Ijwi rya Amerika Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 1983 president Ronald Reagan yabaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani nyuma y'intambara yari yarabushenye ikaze mu kiganiro Amerikana Umubano mwiza uri hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabanjirijwe n'intambara mbi ibihugu byombi byarwanye yatangiye ite yarangiye ite Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 1941 abayapani bagabye igitero gitunguranye ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu birwa bya Hawaii hagati mu nyanja ya Pasifika ni nko ku birometero 4000 uvuye mu mujyi wa Los Angeles uri mu burengerazuba bwa Amerika nkuko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika igitero cyahitanye kinakomerekeramo abanyamerika 3435 cyashenye cyangwa cyangiza indege za gisirikari 188 n'amato y'intambara 15 naho ku ruhande rw'abayapani abapfuye n'abakomeretse ntibageze no ku 100 batakaje indege z'intambara 29 n'utwoganyanja duto duto 5 Amerika yarahababariye cyane bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku benegihugu arivugira imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye President Franklin Delano Roosevelt yisiri ya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo, le jour de l'infamie mu gifaransa, the day of infamy mu cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'Ubuyapani, byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe intwaro za kirimbuzi, bombe atomique mu Gifaransa, za mbere na mbere n'iza nyuma mu mateka kugeza ubu ku kindi gihugu. Ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945, igisasu kirimbuzi cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima. Ako kanya mu kanya gato cyane cyahitanye abantu 80,000, nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3 ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945, bombe atomike ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki ihitana abantu bagera ku 40,000 ako kanya. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje. Abahanga mu by'amateka ariko bemeza ko bombe atomike za Hiroshima na Nagasaki arizo zatumye Ubuyapani bushyira intwaro hasi, bwemera ko butsinzwe nta yandi mananiza. Nyuma y'intambara, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye gusura Ubuyapani ku mugaragaro ni Gerald Ford mu kwezi kwa 11/1974. Abakuru b'igihugu bamukurikiye ku butegetsi barindwi: Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump. Nabo bose basuye Ubuyapani mu rwego rw'umubano wihariye w'ibihugu byombi, bamwe ndetse inshuro zirenze imwe. Utarajyayo ni President Joe Biden. Ijwi rya Amerika. Ronald Reagan yabaye rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu wasuye Ubuyapani ku mugaragaro mu 1983. Nibwo rero yabaye uwa mbere wavugiye ijambo imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubuyapani, imitwe yombi iteranye ku itariki ya 11 y'ukwa 11 1983, igisekuruza kimwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isenyaguye Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu ijambo rye, Perezida Reagan yaravuze ati: "Niyumvisha neza ishyano ry'ihungabana n'ububabare. Mu gihe maze ku isi habaye intambara enye. Simvuga rero nka perezida gusa, ahubwo ndavuga nanone nk'umugabo ufite urugo, se w'abana na sekuru w'abandi. Inzozi zacu nuko intwaro za kirimbuzi zicika burundu ku isi." Abashinga amateka b'Ubuyapani bamuhaye amashyi menshi menshi cyane, nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Politico cyangwa New York Times. Gusa rero ntaho intwaro za kirimbuzi zirajya, ahubwo ibihugu bitazifite nabyo bishaka kuzigira. Urugero ni amakimbirane muhora mwumva mu makuru kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika hagati ya Irani n'ibihugu by'ibihangange. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nta gihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com cyangwa se Facebook VOA radio yacu. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi wa mwahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti mukunda radio Ijwi rya Amerika, aha niho amakuru yaka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe. Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.